Mu itangazo ryasohoye ishyirahamwe ntabariza rirashima ingingo ya perezida yo kurekura abanyororo yatangaje ku munsi wa nyuma urangiza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Umukuru w'iryo shyirahamwe Jean Marie Nshimirimana yemeza ko inzu z'imbohe mu Burundi zahindutse nk'ikuburiro, abafungwa umurengera bakaba bafunzwe atamvu zumvikana zihari bitewe n'uko hari abantu bagiye bitwaza ikenye n'amabanga bafise mu gufungisha abantu uko babyishakiye. Asaba abarundi bose kuvira hasi rimwe bakagwanya akarenganyo.
Ibyo rero twagiye turabona mu ishyirahamwe ntabariza byakwegeye abarundi benshi mu mabohero atandukanye, ugasanga yagiye kuba nk'icukiro kubera ukurundana kw'abantu benshi. Bimwe bimwe rero byavuye ku babe gito b'abarundi bamwe bamwe avuga ati ko mfise igikenye reka nyarucari akaba adafite imuvugira ndamufungishe, agatelefona procurere agatelefona umuopeje kanaka ati mumfungiro. Biraduhaye intege rero abarundi twese ko tukwiye guhagurukira icyarimwe kugira turwanye akarenganyo kandi turwanye n'indongozi zimwe zimwe zifata uburongozi nk'icibare kumenga n'ubwo gucinyiza abandi.
Ibitigiri by'umurengera mu mabohero na perezida Evariste Ndayishimiye biramuraje ishinga kwa 31 ukwezi kwa 12 mu kiganiro yaremesheje n'abanyagihugu hamwe n'abamenyeshamakuru. Yavuze ko yifuza kubigwanya, yemeza ko kubwiwe inzu imbohe zikwiye kurungikwamo abicanyi bonyene.
Ukazibona n'imanza zitajanye n'ubwicanyi umuntu yagiye gupfungwa ngo naka ngo aheraniye naka ngo yagiye gupfungwa. Sinifuza yuko jenda ubona mu munyororo abantu bapfungwa atarabicanyi. Tukaduhonze mu gihugu, umuntu ariko arakora akorera igihugu ariko arakora ibimuteza imbere uciye umujyana kumubika, uri wowe nyine ucumugaburira, ni wowe ucirondera mugerera umutekano. Ni ibohero naho kuja abicanyi kugira ngo dukingire abenegihugu ko twabonye ari abicanyi hakabaho gukosorerwa abantu bari babicanyi nibo kuja mu munyororo.
Mu kurindira ko iyo ntumbero ishikwa ko mu mabohero atari make abafungwa bavuga ko badafite imiryango hafi y'aho babohewe bagemurira bamabuze ibyo bafungura. Umukuru wa ntabariza ahamagarira abakuru b'amabohero kwijukira kurimisha mu mirima kugira ngo barinde kigo yabo bajejwe.
Bararikiye ubuyobozi bukuru bw'amabohero abarongo y'amabohero mu Burundi ijya mirima bafise y'amaprizo hako abanyororo bavundira mu munyororo basohore amaboko baje kurima y'amahegitari tuzi yo mu Rumonge, y'amahegitari tuzi yo bwaho kuri Mpimba. Abanyororo bafungura injya bahindurirwe batanye kuri bwa bugari na bya biharage, bahindurirwe bafungura imboga mbere bishobotse borore bafungure n'inyama. Birashoboka umuntu umwe arorora akagira ubworozi burimwe inka 10 cyangwa 15 mbe ndaretse abantu babari igihumbi.
Mu kwa gatanu umwaka uheze perezida Evariste Ndayishimiye yahaye ikigongwa imbohe zirenga 5,000 ariko abagera ku 77 nibo batezuriwe gusa. Hamu cifuzo cya kizigenza cyo kurikiza uko abishaka Nshimiye Imana arongoye ntabariza asanga n'imiburi iburi ho kwitegereza abanyororo barenga 7,000.
Si barundi arinza avuga ati dukurekura abantu bose batagirizwa ubwicanyi hamwe byokorwa by'ukuri neza nk'uko yabisabye. Hazotaha abanyororo bashika 7,000 mugabo hamwe tubona neza ko se barundi bavuze atazoshika 5,000 hagacare kugwa 2,700 intambamye hari ndayibabwira arabivuga mugabo haraja uwundi mugwi ugiye kuraba dosiye y'abagire bareku arero amadosiye dusa acasanga afashwe intambamye bayemo ugasanga yaraciriwe umunyororo mugabo hari kwihadaba Yohadabo ntiyaririshe.
Mu kiganiro cyo ku munsi urangiza umwaka umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje ko mu byarazwe bigoye hari mu gisata cy'ubutungane. Avuga ko imanza 100,000 ari birarane, ahamagarira abacamanza kuzikura mu nzira kugira ngo uyu mwaka urubanza rwatevye ruzomare n'imiburi iburi iminsi itarenga 100.
Ntitwavuga ngo ubutungane bwari bwiza mu gihugu, oya, ibintu byose byari byarabaye na imanza zonyene zabaye ikirare. Twaragize rusasuma yazo dusanga 100,000 urubanza hako uruca ntirushe mungiro wopfurureka ubu twashaka kuba twihutire izacitse zibanze zije mungiro hanyuma duce rero tujya kuri za zere nazo zitaracika tuzimare nazo nyene mu mwaka uza. Tufise intumbero yuko atarubanza bomara nk'amezi atatu utarahera.
Uburundi busa amabohero 11 afite ubushobozi bwo kwakira abantu batarenga 4,194 ariko amaraporo y'ubuyobozi bukuru bw'amabohero n'amashyirahamwe yahani agateka k'abafungwa yerekana ko ubu abayabarizwamo barenga 13,000. Ibi bituma imibereho yabo ikomeza gutituka nk'uko amashyirahamwe yahanira uburenganzira bwabo abishyikiriza. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.